Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa Mungu. Itariki zibiri z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2018 muri studio gatanu ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese.
Bakoze neza cyane. Piste zari nziza bose Gitega, Ingozi, tugerageje.
Uyu ni uwitwa Momo wo muri ekipe Momo Rally Team yatsinze ihiganwa gisiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018 avuga uko urubuga bahiganyemo rwari rwifashe. Iyo nkuru hamwe n'izindi zerekeye amatora muri Republika ya Demokrasi ya Kongo yitegurirwa ry'amatora yimirije turazibafitiye. Ikaze mwese. Ihiganwa ryo gusiganwa ry'imiduga Rally du Burundi w'2018 ryari ko ribera mu ntara ya Gitega na Ngozi ryarangiye mu miduga 11 yatanguye iryo higanwa. Harangije imiduga 5. Umuyobozi w'ihiganwa avuga ko iryo higanwa ryarangiye neza aho naho biri uko. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iryo higanwa ryo gusiganwa n'imiduga Rally du Burundi 2018 mu rurimi rw'Igifaransa rigira 26 ryatanguriye mu ntara ya Mwaro muri komini ya Nyabihanga. Kuri uyu wa gatandatu ribandaniriza Igitega. Kuri uyu w'Imana ryabandanirije mu ntara Ngozi. Igice cya mbere cy'isiganwa cyabereye muri zone ya Mivo muri komini ya Ngozi, ikigira kabiri kibandaniriza mu kiyaya cya Vyegwa muri iyo komini nyene inyuma y'umutaga. Naho imiduga yari ku rutonde rw'ihiganwa itarangije yose, ihiganwa ryageze neza nk'uko Adone Gamiye umuyobozi w'amasiganwa abivuga. Negamiye aratubwira ivyatumye iyo miduga itarangiza ihiganwa.
Rero iyi Rally du Burundi y'ibihumbi 2018 ikaba yagenze neza, twaritunganije amahoro kandi irangiye neza. Ego abatanguye iyi rally twatanguye n'imiduga 11 mugabo no munsi hashoboye guheza imiduga 5 kuko myinshi naho benshi babibonye yashoboye kuza guhiganwa. Ikintu twakoze nuko iyo miduga twayiharu uruhusha rwo kubandanya ururukino mugabe imiduga yahejeje bwite muri iyo 11 ni miduga 5. Imiduga yaronse ikibazo ci hari imiduga hari wagize sanganya, hari yo muduga wagize ingorane mekanika, ariyo n'indi yapfuye uno munsi mu ibarabara iri kwirahiganwa.
Imodoka itwagwa n'uwitwa Momo niyo yatabukanye ikibanza cya mbere. Ku izina rya ekipaje ya Momo Rally Team, Momo avuga ko gutsinda muri urwo rukino ari imigisha y'uwahiganwa.
Bakoze neza cyane. Piste zari nziza bose Gitega, Ingozi, tugerageje.
Akantu katumye mwe mushobora kurusha abandi muvuga muti naga inyanyuro mwakoze naka.
Oh, muri rari ushobora kuvuga vraiment. Ni chance vraiment. Mais bon.
Ujejwe gutunganya isiganwa ry'imiduga mu Burundi yabwiye Ijwi rya Amerika ico bisunga mu gutanga amanota.
Klasima ya Rally ingene bigenda duharura, hari amabarabara tuba twabateguriye bacamwo hama tugaharura umwanya bahakoze. Rero muri ayo mabarabara yose kungene tubigenza, turaharura umwanya bagiye barakoramwo muri ayo mabarabara tukaca duteranya mu mpera tukaza tubona uwashoboye gusumbya abandi. Hari rero n'abadakurikiza amategeko bakinjira bagatangura rari hakiri kare cyane bakayiheza bateje, abo tuhora tubaha ibihano bakaronka amapenalite. Mu guhanwa ko muri rari uwarengejeho nk'umunota cyangwa amasegonda umunota tumuhana amasegonda 10 gucyo gucyo niko tuza turabigenza.
Adone Gamiye abwira abakunzi b'urukino ko gusiganwa n'imiduga biboneka ko ari benshi cyane ko mu mwaka ugiye gutangura azotunganywa ayandi mahiganwa kugorokino kwaheruka ku magenekerezo ya 5 na 6 mu kwezi kwa 5 uyu mwaka. Icyo gihe yabereye mu ntara ya Ngozi mu bibanza yabereyemo kuri uyu w'Imana. Imodoka yitwa Valerie Bukera niyo yatahukanye ikibanza cya mbere. Bukera akaba ari mu bahiganwe bagize ikibazo cyo kurangiza ugorokino. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Bamwe mu baba mu gisagara cha Goma barimko barashwanyura ivyapa vy'abiyamamaza mu matora yimirije, iyo matora y'umukuru w'igihugu yimirije muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko ari ukwerekana ko barambiwe amajambo y'abanyepolitike atagira ibikogwa. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana aratubwira ibindi.
Hirya no hino mu mugi wa Goma urahasanga ibyapa biriho amafoto y'abakandida baba bahatanira kuyobora igihugu n'abiyamamariza kujya mu nteko ishinga amategeko. Hari aho abaturage batangiye kubimanura bakabishwanyaguza bakabinyanyagiza aho babonye. Hari abavuga ko bibabangamiye.
Idisha ni bucafu sabiko na biongola binatuletea vrema shida sana ndani ya vila.
Biriya ni umwanda, barabijugunya hasi bikadutera umwanda mu mugi wa Goma. Nkatwa hakuri parikingi turakubura buri kanya. Buri mukandida avugane n'abantu be bigaho bakwiye kumanika ibyapa byabo naho batabishyira, bamenye aho bakwiye gushyira ibyo byapa byerekana ko biyamamaza. Bisanga hasi byibuze yongera bimanike bye kugaragara nk'umwanda. Rwose ni umwanda, ariko nyine guverinoma yemeye ko ibi byapa bimanikwa kuko bitazamara igihe kinini dore ko ibyo kwiyamamaza byatangiye. Hari abavuga ko n'uburyo byamanitswemo butubahirije itegeko n'amabwiriza bigenga amatora.
Avala campagne electorale yavait deja des photos avec des numéros affiché avant la campagne et quand on pose la question la
mbere yuko igihe cyo kwiyamamaza kigira, harabari bamaze kumanika ibyapa biyamamaza biriho na nimero bafite, kandi wabibaza seni ikakubwira ngo nibyo natwe turabibona ariko ntacyo twabikoraho. Nayo rero isa nkidakora kuko ubundi yagombye gukurikiranira hafi buri gikorwa, ariko kandi nutandukiriye agahanwa akaba yanavanwa ku rutonde. Aho twamenya ko seni ikora akazi kayo neza, ariko ubundi irarebera gusa byabaye bya bindi ngo ni ugukora amatora kinyekongo. Sosiyete sivile mu mujyi wa Goma ivuga ko hari hamwe abaturage bamaze kwirukana biyamamaza bakabavugiriza induru nk'ikimenyetso cy'uko amagambo yo kubareshya bayarambiwe. Hari abakandida turabikurikirana babigiriyemo ingorane mu gihe biyamamazaga, bakirukanwa bateye amabuye Ibuhene na Majengo. Ubundi w'abagore bamwirutseho mu isoko rya Birere bamutera inyanya kuko yaravuze gusa uwashyigikiye. Niba se abaturage biruka ku bakandida bakabatera amabuye, urakeka bizagenda bite ku ifoto yabo? Hari aho bigera bakavuga ngo ugarutse gukora iki kandi wowe? Ubu baturage barahumuse kandi bazobatora n'ubu batatora. Bwana Justin Mwanatabu wo muri Sosiyete Sivile mu mujyi wa Goma asaba ubutegetsi kugendera ku mategeko no gushyira imbere inyungu z'abaturage. Abashinzwe kubahiriza amategeko ntibabikora. Ibyo bituma buri wese yitwara uko ashaka kuko azi ko ntawe ugira icyo amubaza. Mu bihugu bigendera ku mategeko utinya no kujugunya isashe aho wiboneye, bavuga ko amategeko akomeye ariko nta mategeko nyine. Gusa ibi byubahirizwa aho amategeko yubahirizwa. Abanyepolitike mujye mudufasha, ubutegetsi bugira intego zabwo, ntabujya ku butegetsi nta ntego. Mudufashe rwose murica sosiyete yacu, birababaje. Mukeka ko tubarwanya ariko siko biri. Mushaka ubutegetsi ariko muzirikane ko abaturage bakeneye kubaho. Kuri iki cyumweru nibwo ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru hamwe n'inzego z'umutekano batangiye kugeza ibikoresho ku masite y'itora atandukanye. Muri byo harimo ubwihugiko, imashini z'itora n'ibindi bikoresho nkenerwa. Komisiyo y'amatora yavuze ko bizagira ku itariki 7 ibikoresho byose byamaze kugera habugenewe kugira ngo amatora azabe nta kirugoya. Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio rya Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Abayisilamu 40% nibo bagendana n'umugera wa sida mu Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza asanga biva ku kubera abagabo mu idini rya Isilamu baba bafise abagore benshi. Umuyobozi w'idini rya Isilamu mu Burundi avuga ko bagiye kugwiza inyigisho kugira ibyo bitigira bigabanuke. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Raymond Zimana.
Umuyobozi mukuru mpuzamakungu wahimbarijwe muri zone Buyenzi, komine Mukaza mu gisagara cha Bujumbura. Ico gisagara arico kiza kwisonga mu gihugu ku bantu bagendana umugera wa sida. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yararongoye ibyo birori yashimikiye ku banyedini ya Islamu aho yemeza ko aribo baza ubwa mbere mu yandi madini kuko nk'uko icigwa cakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu cyemeza ko abayisilamu 4% muri iryo dini bagendana umugera wa sida. Denise Nkurunziza asaba abarongoye idini rya Islamu guhimiriza kwipimisha imbere y'uko bakizabo naho yemeza ko bizogorana kuko abagabo b'abayisilamu barongora abakenyezi benshi. Abaserukira idini rya Islamu mu ntara zose z'igihugu bakaba bari bitabye ibyo birori aho bahawe inyigisho kugira abakora ibishoboka mu gufasha kubitigira iby'abayisilamu bagendana umugera wa sida bigabanuka. Sheikh Sadiki Kajandi Abdallah rongoye abayisilamu mu Burundi akavuga ko hafashwe ingingo ko abashaka kubakana bazobanza kwerekana ko bipimishije kandi bakomeye akemeza nuko bagiye gukomeza inyigisho.
Uko dusenze gatanu ku munsi niko twigisha ko abayisilamu ntibinjiye mu bintu by'ubusambanyi ntibashurashure eka bagerageze kurinda imibiri yabo kugira ngo bagire amagara meza kuko udafise amagara nta kazi na kamwe ushobora. Twaramaze no gutangaza yuko atamuntu azoja kubakana n'uwundi w'umwisilamu batabanje kujya gupimwa yuko bafite amagara meza ameze neza.
Ku kibazo cy'uko kurongora abakenyezi benshi mu idini rya Islamu byongereza abandura umugera wa sida, Kajanda arabihakana akemeza ko kubwira umuyisilamu aharike abanza guhanurwa kandi ko guhagarika atari itegeko ariko ari uruhusha bikogwa n'ukwije ibisabwa. Uwundi mugwi wari waserukiwe n'ugwaruka rugendana umugera wa sida. Fabien Ndikuriyo yaruserukiye yemeje ko uyo mugwi w'abagendana umugera wa sida wugarijwe n'ibibazo mu gihe ibipimo byagabanutse bikomeye bigatuma umugwayi atamenya aho urugero rw'umugera afise rugeze.
Ntakarore ibipimo vya shaje virale ntibiriho mu Burundi bwose. Hariho nk'ugwaruka rumara nk'imyaka ibiri bataragirisha ibyo bipimo barabe yuko imiti bariko barafata ikora neza. Ikindi naco n'ibindi bipimo byagirirwa abagendana umugera wa sida uno munsi byagabanutse cyane mbere imwe bitanakogwa kiretse charge virale nayo nyene gakogwa inyuma y'umwaka. Ucamva yuko iyo ni ngorane nkubo hariho ubugendano mugira wa sida afisi ngorane ya anemi ntazogirisha igipimo cha glycemic kubera yuko ivyo bipimo ntibiriko birakorerwa kiretse mu gihe umuntu ari ku muti kanaka nka trivadane hashobora kugirirwa ico gipimo cha glycemic ugabo nk'umuntu ari ku murongo wa kabiri ni kuvuga nta gipimo na kimwe azogira.
Nkuko uyu yaserukiye ugwaruka yimenyesheje icyatumye ibipimo bigabanuka ni kenya ry'uburyo kuko abafasha muri ico gisata agabanije imfashanyo eka no kudakoresha amafaranga ico gisata kibacawe bituma abayatanga bayagabanya. Icigwa cyakozwe mu mwaka wa 2017 cyerekanye ko abandura umugera wa sida mu gihugu cy'u Burundi bagabanutse bava kuri 1.4% mu mwaka wa 2010 baja ku busa n'ibice 9% mu mwaka wa 2017 n'abajejwe amagara y'abantu bemeza ko rugamba rukiriho kuko hari imigwi y'abantu imwe ibiharuro by'abandura bikiri hejuru. Ibujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Raymond kuri iyo nkuru. Tubibutse ko muri ko mwumva radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro kwa Nyaburungu.
Kwa Nyaburunga. Kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga ni kiganiro c'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari ibereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose ku wa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Bakunzi b'ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahani ikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku byerekeye ifatwa n'irengutswa ubutungane ry'abagirizwa ko baba baragize uruhara mu isenyugwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Perezida Melchiorre Ndadaye mu igandagurwa ryiwe no mu bwicanyi bwakurikiye bugahitana Abarundi isinzi. No munsi mfise umutumire umwe rudende, nawe ni Honorable François Ingeze, umudasigana wa kera, akaba yaranabaye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu muri leta y'ubumwe kuva mu 1990 gushika mu 1993, aho yaciye atogwa kuba umushingamateka ku izina ry'umugambwe w'abadasigana Iprona, maze mu kwindwi abisikanya ku ntebe y'ubushikiranganji n'umuhisi Juvenal Ndayikeza yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kuri leta ya Melchiorre Ndadaye, maze nawe akaba yagandaguriye rimwe n'uwo mukuru w'igihugu. Honorable François Ngeze, mwaramutse.
Ndaramukije.
Sangwe muri kino kiganiro.
Murakoze cyane gose.
Burundi sinzo cereza kandi no kuga Burundi sinzo cereza kugeza hizo byubimiju igatanga mahoro ku Burundi kugeza hizo byubimiju igatanga mahoro ku Burundi
hariho
bazira kadere.
Ubu rero turagiye turasimbije tugeze mu 1993. François Ngeze, warabaye mukuru w'igihugu?
Oya, oya, yemwe. Icyo kintu nta nico ningeze ndota.
Uvuga ngo ya kandi warashikije ijambo Abarundi n'amakungu, Burundi bwacu igasamirana.
Yo. Aho rero ni Abarundi bakwiye gutangura kwiyumvira. Ubwa mbere ku radio cyo sinzi ko ntagiyeyo. Nagiyeyo hanyuma jewe abanyamakuru barambajije barampa ibibazo bitari bike. Ndishura kuri ibyo bibazo mugo mu nyuma bambwiye ko cyo ko sinabibonye, bambwiye yuko ari diskuru navuze muko je nishe ko bibatsa abajanitsi bazo ko mukomeye mu muzi ubuhinga bukomeye bavikana ku soforum ya discours mugabo iba discours iri byo bibatsa tuyo tuvuge batse umuntu wese abifate nko avyumvira uvuga ko ari discours avuga ngizina uvuga ko byari bibatsa avuga byari bibatsa muri cyo mu cyo jambo jiwe ngize n'ubu yabarizana bagiyumvisha Abarundi nta namwe navuze cyo ko ni mukuru w'igihugu.
Ariko ntibigeze umukuru ujya mugwe wari uhejeje guhindura ubutegetsi.
Navyo nyine jewe icyo sinigeze mba umukuru wavyo. Jewe ku radio ni jewe umurundi wa mbere navuze yuko arakamara maza ibihejeje kuba jewe batse bumvirize urugero jambo canke aho byanditse barizane. Nabuze niko biteye isoni kubona ari twebwe twarakarerera mu Burundi mu byerekeye demokarasi muri Afrika, none tukaba tugize ibintu nk'ivyo. Nivyo navuze mu Gifaransa, désacte ignoble à condamner. Ndaravuga nti ibo bantu bagize ibyo bintu icihutirwa nuko hoba retour à la légalité constitutionnelle. Jewe yomba umukuru yomba nemingo muko mukigu iyo jambo ryari kuvuga navuga nti sinari kuvuga ivyo, nari kubabwira nti ndakwina amashinga matika ndakuye ibi nibi nibi ndagize ibi nibi nibi nivyo nari kuvuga. Abo bantu nibazana iyo diskuru bayishire ku radio bazana izo nandi izo nabo naranditse vuga koko je nta kintu kimwe nanditse bayivuge hanyuma jewe aheze bavuge bati ngahantu wabuze ko umukuru w'igihugu uri ko nari.
Ariko we ko ari umushinga mateka nk'abandi bose abashinga mateka ba Iprona wabivuga nkande
nkande kuvuga yuko biteye isoni abankuye mu buriri nambaye pinjama urumva bambwiye bati hagarara hariya ndahagarara ko nta nkona ni mfisa mugabo bambwiye ati kora iki sinakora icyo kuko nari mfisa kanwa kiwanje yahano bitandi nko bitandukaniye ri ntawe zaranyagiriza ngo warageye ku radio ko ku radio ngiye yo par force naragiye nayo mugabo bati ni barindi ico nza kuvuga ico navuze rero nico ntacho umukuru igiko ngeze mvuga na gitoya utero burundi burundi bwacu bwarasamiranye none busamiranye none cyane ni cyane ariko ndaririmba njene kuna vile limba ikafadita
uwe mbisi na wabu samira
nene yuri haja mwini studio nukubuwa bana gomba kukwa siwa ujira decor siwa buguti hivi nivijendu kuye vijendu kuvijendu nivazaro yukonga hoye abantu wabachaka kurenga nyumunu kuko mkuku mkuru uji hugu ndaize yuze kubibuga ushaka kukuria
habuchaku
kutsa
ikibazo kijanye n'ivyerekeye urubanza ngwabo abagizwa ko batembagaje ubutegetsi bwa Rwanda Melchior bakana muganda gwa n'abafasha biwe kubona bisubiye kuvyuka mu 2018 birafite insiguro
ego ego birafite insiguro kuko duratwumviriza no ku radio na ama radio hijya no hino abantu ntibaranyugwa n'insiguro zagiye ziratangwa hijya no hino mbere muri izo nsiguro bakavuga ati ubutungane ni bukora akazi kabwo kandi najewe nkuri ndakwemera yuko mba nkeneye ko bihera kuko igihe twaburana muri 1998 sinibuka ko arahoye jiwe naratsinze urubanza hanyuma nyakubahwa procureure general w'ico gihe arunguruza
ariko nk'abakoloneli barengutse imbere yawe ubu barapfunzwe wewe nawe wararengutse ntiwafungwa ubwo si kubera uri umuhutu
kero jewe mwangeza no yavuze ati let me laugh jewe nakubwiye nyizo bintu by'ubuhutu bwa mbere n'ubututsi ndafye binshikira gakye kuvyumvira mu mutwe wanje n'ukuri ndakubwije ukuri binshikira gakye kugenda vyumvira nk'ubu kubaza kubibaza yuko abo bakoloneli bafashwe ari abatutsi nanjye nkari ngutswa nk'abantu b'urugaya
ugacya wita
n'uko ico kintu nkabane ngize nashigumvira cyane nje n'ibi nje nabona gusa ibintu byuko bari ko barondera kumbure gucira ibintu okrere ibintu nazo n'iyumvira ariko rero ko wewe urinzo bivuga erega hajya mu gihugu usanga ko muri bivuga uko nyina nico gituma leta iva ihari ibijejwe kuraba yuko action entreprise iko gombi ikore kidahava kumbure kivyura les anciens démons bitahize ivyo rero leta ibiraba kandi ndizige yuko ndabye nyakuba mukuru w'igihugu ukuntu ashaka ibintu ko bija mu buryo bigatuma izo bintu vyamoko bidasubira mu gihugu ngo bivyure hagaruke zinzankano
ugiye mu vya politike uribaza yuko umugambi w'adasigana iprona muri ibi bintu uza gusohoka wera
umugambi w'adasigana iprona yemwe niba hari umuntu yabigiyemo ntavuge ngo yatumwe n'umugambi w'adasigana iprona cyo nduko aho ndaho ndahacingira intahe ntavuge ngo yabigiyemo ngo yatumwe n'umugambi w'adasigana iprona Jen hana mwe mwabonda saka na ipron nigeze numva yafashe inyungu ubutwiye gusenyura ubutegetsi oya ntana gatoya inama zose zagirwa zirongwe n'umukuru w'umugambwe nyakoba mayugi avuga ati tugiye muri opposition responsable no kuvuga iki ikizokorwa na leta ciza turacemera kandi tukagikora kuko ni leta yatwese naho tutari mwo ati ikizokorwa na leta kibi tuzoyihanura arasigurira abadasigana ati ico nico bita rero opposition responsable
umugambo uzokebura leta
uzokebura leta nta na hamwe yavuze ngo reka tugende kurondo ibigwanisho tugende gutera ikirimba cy'umukuru w'igihugu nta narimo ico ni kimwe ica kabiri mayugi yarafise inimisyon bien determine umukuru w'igihugu yamuhaye ngari ko cari ro ku ruhande ngo abe ari kwarondera abantu umukuru w'igihugu yamutumye hanga cagenda ngo uwo mukuru w'igihugu naganda guko nibikunda cyangwa cagenda ku ruhande ngo umukuru w'igihugu ngo nahave jewe ndibuka umukuru w'umugango arasagana iprona hari inama y'abanyamigambwe yaba muri grise yaba societe civile y'amasindika yabereye mu hari muri tamajoro je nibuka ko mayugi yakizije ma presence cyo ndagenda arambaza ati we uri ngaha gute ndasigura mu nyuma je bicwe numva icyo yavutse ati mbika kubari kuri presidium ko muvuga yuko abasirikare batwengeze kwa mukuru w'igihugu none ubu abakuru w'igihugu bazoma uri ko ratogwa n'abasirikare eh mayugi ararinda yatinya kano icyo nyura kugi yatinya kano n'ukuri
aho naho umuntu w'inko wa muraba
ayikaye n'ukuri hose kuko ico gihe hari hakikujwe muhungu eh aravuga ati none ubu rero abasirikare n'ubwo giye kuzabutura abakuru w'igihugu
Ije niwe arivuga.
Ije niwe arivuze imbere yaba indakiyumvira imbere yaba bari barongoye inama. Hanyuma tsinzi umuntu yambajije kibazo mabwiye cyaravuga ati ngeze nje nena kwitumiye ko tupe dispose. Ndasohoka abantu basigara baravuga ivyabo cewe ntarimwo ndi mu gaco ntuzajya muri tamaco
mu gusozera kino kiganiro kumbure akantu wohanura ubutungane bw'u Burundi uno munsi ingenzi bwo kwigenza muri kino kibazo kijanye no gukurikirana abagirizwa iryo tembagara ry'ubutegetsi 1993 harakantu wavunira kagore
nkuri cyo no mvuga ubwa mbere bwo baravuga yuko ngahapfuna kwa soda bato bato alero ubutunga ni muhere kuri abo basoda nyine bato bato babaze ababatumye bakanjeje naje ndi kuko nta nivugira bakasanga ngeze ari muri abo babatumye ndangiza rahano abo basoda bemera yuko banjanye muri tamajoro barakwiye kubabaza uwabatumye ninde ko natoye mu buri
ariko abagutwaye urababona
eh
abagutwaye mugabura abanzi
mwijoro uvuye mu bitibitiro isahindwi après minuit aho abasoda boza amakwera makamya atatu n'amabrendi atatu aho jewe nari kuvuga ngo ngeze ngo reka ntangure kurabo wonzi nuwo ntazi uwo ntazi nkoho ngo banamutikure ngiya sinshobora kumumenya kuko yari muri gwinshi yari muri benshi none gatunze gashaho jewe bwana no vuga ngo abamajije ngo ntibari bande ngo bagutwera abazi oya aho bareka barandenganya jewe renda mu maci jewe yuruko rubanza ndabona ko guworoshe abavuga yuko hayi butegetse nibabaze ubwo butegetse wari yabo bahaye ngo babundungikire ngo babume atacu nasavye jewe ice gikamba ko uburundi bukaronka amahoro
ejo abasubira guhamagara nti wicura ko ucufungwa
jewe ndabisubiramwo je suis disponible pour la république
urakoze cyane honorable François Ngeze ndagukengurukire nibutsa yuko wahoze uri umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu kuva mu 1993 gushika 1993 aho wari umushinga amateka yatowe ku izina ry'umugambwe w'adasigana iprona ndagushimiye kuba witeje kino kiganiro
murakoze cyane namubwe nyene ndabashimiye kugira nshobore gutanga icyumviro cyanje kuri ibi biri ko biraba kuko birashobora gufasha arabarundi arubutungana ari naje wenyine
rakoze mwese ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu na ubutaha
kwa nyaburunga
cyari kiramesejwe na Jerome Niyonzima
kwa nyaburunga ni minsi yose kwa gatandatu no kuwimana isaha 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
kwa nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kwa mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika hano naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio gatanu i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye, ndabifuriza umugoroba mwiza mwese.